ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwiriwe cyamwaramutse nshuti bakunze ibikiganiro yaga bivanye naho merereye mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo kana bumenye rwacu westatu akaburongonge akaburongo info irijwe mumva ni jaje we Mabre Kavunja Poli dore kuyavugwa mu rusenda ishiramwe pame ririfuza kugabanya Burundi ikiringo cindwi yose cha urakigabugwamwe bifungo gwa kumunzi za Burundi zo mikambi ya Rusena no mu site ya Murongwe kikaja ku misi 3. Pame ivuga ko iyo misi yagabanijwe mu ntumbero yo kugabanya ubusuma bwo mwipokera benshi bita makanaki hamwe no guhangira amafaranga ari wa mu bakozi bandikirwa agashahara ku munsi mu gihe cy'ipokera. Inkuru iravuye na Sauda Kimana.
Ego ingingo ya Pame yaraje turabyumva tumva ko ibintu ko biragenda bihinduka. Bwa mbere twararonka twarapokera imisi 30 gahera tu dusanga nako barapokera. Mu nyuma basha ku misi 10 biragenda biragaruka bisora kandi ku misi 3. Cyuki mistatu rero burya kiraduteye ikibazo nka kubera yuko hari ibintu byinshi byagenda bikubera bironekara usanga kuri fuwari twahagundaniye cyane abakomeretsi bako barashaka kunyarutsa kugira ngo iyo misi 3 barabe ko boba bamaze kwegeranya ibyo wabo natwe nyine ntihabe batugarira kw'amarezo ibintu bene ibyo usanga amakarata arahatakarira bamwe bakagaranirwa amakarata ntanasume ibintu ugasanga ariko bigenda biparangana. Dusaba pamenye ne umubyeyi yuko yoraba kungene yosunika kandi imisi bakafuma bongera kwindi imisi kwenge ntuto turasuma mutekano nabandi bimaze tuntu turaja mu nzara kwera ko usanga amakarata ama inite bayugarane amakarata.
Tugume aho nyene ishiramwe ryo mu kibano AFPD yarishigikiwe mu mugongo n'ishiramwe ry'abagera neza bita Action Medeoro yongerereje kiringo cy'amezi 3 yo gukorera mu ikambi z'abarundi no masite yose y'abarundi ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Impunzi rero zikaba zishima iryo shiramwe ko rigiye gukorera mu bijyanye n'amagara y'abantu ariko bagasaba umuyobozi mukuru w'iryo shiramwe Action Medeoro kongerereza nyabuna ikiringo kugeza ku mwaka n'igice. Idona Ivete Munezero.
Kiringo cy'ishyirahamwe ry'abadagi Action Medeoro rifashijwe n'ishyirahamwe AFPD rijeje gushyira mu ngiro ibikorwa cyongerejwe. Icyo kiringo kikaba cyari cyarangiye kuva kwa 28 y'ukwezi kwa kabiri 2019 ariko ishyirahamwe Action Medeoro kikaba gemereye ADES ishyirahamwe risanzwe rijeje igisata cy'ubuvuzi bwa Rusenda Murongwe mu kigo cy'intango ya Kavivira Mongemonge hamwe na Sangeko bongereje ikiringo cy'amezi 3 no kuvuga gushika mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka kandi bashobora kongereza ikindi kiringo cy'umwaka n'igice. Ivyo bikaba vyavuzwe na Dr. Gelo Puhana wa ADES mu nama mpuzabikorwa yabaye kuri uyu wa kane itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2019 mu ikambi y'impunzi ya Rusenda.
Turangirize mu Rusenda nyene kwigenekerezo rya 8 ntwarane niho harangizwa inkino z'umupira w'amaguru za kivandimwe zagenewe ugwaruka umugambi w'ishiramwe World Chad y'abagira neza baba Orande. Izo nkino zatanguye kuva mu ntango z'uyu mwaka zahuza imigwi y'abarundi n'abakongomani mu ntumbero yo guhiga umugwi umwe ku ruhande rw'abahungu n'undi ku ruhande rw'abakobwa. Idona Emmanuel Ntirameba.
Inkino za kivandimwe zari zateguwe n'umufatanyabikorwa wa SR ari wowe Chad Orande na Sebose komite nkuru inkino mu kambi zikaba zarangiye kuri uyu wa gatanu itariki 8 ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Ku bagabo urutonde rwari rwifashe umugwi wa mbere wari Nkobe n'amanota 7 wa kabiri TGC n'amanota 6 wa gatatu ari NGB n'amanota 4 wa nyuma ari Furupo n'amanota ubusa. Kubigeme rutonde nabo nyene rwari rwifashe Boston niyo yaje ubwa mbere n'amanota 6 n'ibitsindo 6 Etoile du Matin rufise amanota 6 n'igitsindo kimwe Intamba n'amanota 6 n'umwenda w'ibitsindo 2 Umoja FC yaje ubwa nyuma n'amanota ubusa. Imigwi y'abigeme yaratangaje benshi bari baje gushigikira uravye urukino umugwi wose werekanye bikabonekera kandi no ku rutonde rwayo inyuma y'inkino zitatu z'umugwi. Tubamenyeshe ko izi nkino za kivandimwe arizo zigiye kwifashisha mu gutora abakinyi 24 b'abahungu ndetse n'abakobwa bazoserukira uwo mugambi bakazoja barasohoka ahandi mu gihe.
Na sozereye yaga yacu no munsi kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Poli mugiraho muba mwubahwe.